Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi kuri Radio Ijwi ya Amerika muri studio 18. Muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ikaze mu biganiro vyo kuri Nusa.
Twebwe dukenye uniforme tuje ku ishuri, ata uniforme dufise baratwirukana. Hageze ku munsi wo kuzana uniforme, tuzana uniforme bacha batwirukana ngo tugende kwambara uniforme atazo dufise.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, biga mu mashuri shingiro n'ayisumbuye, basaba ubuyobozi bwa HCR kubaha ibikoresho by'ishure bikwiye. Namwe mu makuru mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye, turafitiye n'ayandi yerekeye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, nizerekeye izindi mpunzi z'abanyeribia zigiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'ayo makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tuje ku makuru yo hirya no hino ku isi, incamake yayo mugenzi wacu Aloise Bigirimana aradushikiriza.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres asaba abatangiye imfashanyo z'amafaranga gushitsa ibyo basezeranye kugira ikiza cya Ebola kirwanywe. Yabishikirije mu rugendo rw'iminsi itatu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gushyigikira ibikorwa byo kurwanya icyo kiza. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru Kinshasa ejo ku munsi wa mbere ko ONU imaze gutororokanya ibice 15 kwijana gusa by'amafaranga akenewe yo kurwanya Ebola mu gice gisigaye cy'uyu mwaka. Yabishikirije imbere yo kubonana na Perezida Felix Tshisekedi. Uwo mukuru wa ONU ku munsi w'Imana yaranagendeye kandi ikigo cyategekanirijwe kuvura abanduye Ebola mu buseruko bw'igisagara cya Beni. Perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba ari kwisuzumisha i Londres mu Bwongereza, ni mu rugendo arimwo rw'umuryango. Byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere, biranahakana ko amagara yoba amukitse inyuma hafi y'umwaka, agaragaye ko aviriranye mu mutwe. Amagara ya Bongo yamye adashirwa ahabona mu gihe uwo mukuru w'igihugu wa Gabon yabonetse gake ndetse anavuga n'amajambo make kuva atahutse mu kwezi kwa gatatu inyuma yo kwivuza mu mahanga. Umutegetsi w'imyaka 60 y'amavuko yasuzumwe kuvirirana mu mutwe mu kwezi kw'icumi igihe aja kwisuzumisha muri Arabia Saudite. Ibiro bya Perezida muri Gabon byashikirije ko Perezida akiramutswa amabanga y'igihugu kandi ashobora gutahuka vuba. Leta ya Gabon yarahakanye amakuru yashikirijwe n'ikinyamakuru Bloomberg cya muri Amerika, cyavuze ko amakuru cyaronse gihawe n'abari hafi ya Bongo ko ari mu bitaro i Londres aho amagara amukitse. Leta z'umwe za Amerika yarageze ku rwandiko rw'amasezerano n'abatalibane azotuma Amerika ikura abasirikare mu makambi atanu ari muri Afghanistan mu minsi itarenze 35, inyuma y'uko amasezerano azoba amazwe gushyirwa ko umukono. Userukira intumwa za Amerika muri ibyo biganiro Zalmaye Kalizage yabivugiye ku munsi wa mbere kuri televiziyo yigenga ikurikiranwa na benshi muri icyo gihugu yitwa Toro News. Yavuze ko abasirikare 5,000 ba Amerika bazova muri ayo makambi. Abasirikare 14,000 barungitswe muri Afghanistan, kandi hari amakambi ndwi azwi arongowe na Amerika. Umuvugizi w'abatalibana ajejwe politike Suhlai Shahini yashikirije ku munsi w'Imana ko igice kigira 9 cy'ibyo biganiro n'intumwa za Amerika cyarangiye neza. Tukivuga kuri Afghanistan, mu gihe havugwa ibyo biganiro, igisasu gikomeye cyaraturitse hagati ku murwa mukuru Kabul ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere, gihitana abantu bashika kuri 5 mu gitera abatalibani bitiriye, mu gihe intumwa idasanzwe ya Amerika irongoye ibiganiro n'abatalibani ariko aragendera umurwa mukuru Kabul. Icyo gisasu cyaturikiye hafi y'ahari ibiro bitanga imfashanyo n'amashyirahamwe mpuzamakungu, nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri icyo gihugu Nasrat Rahimi. abantu bashika kuri batanu baramaze kumenyekana ko bafuye mu izinga rya Bahamas mu gihe igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane cyo ku rwego rwa kane kibandanya kwiha inkumbi. Umushikiranganji wa mbere wa Bahamas Hubert Minnis yaremeje abo bantu ko bafuye, avuga ko amazi atari make harimo n'amagorofa yasambutse. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare Croix Rouge rishikiriza ko amazi 13,000 yononekaye canke arabomoka. Kugereje ku munsi wa mbere ico gihuhusi kivanze n'imvura cari kikiri muri Bahamas, kandi abagendereza ibirere bavuga ko iyo mvura nyinshi ivanze n'imiyaga ikomeye ibandanya gushika no kuri uyu munsi wa kabiri. Abagendereza ibihe bavuga ko Doriane citezwe ku nkengera za Florida ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri, kandi kizoca no mu Leta ya Georgia na Carolina y'ubumanuko ejo ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane.
Nakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kindi no mu Kinyarwanda, mu Burundi igasamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 45, 31, mu Rwanda nayo igasamiranira kuri FM 104.3 no kuri radiyo Inshuti ya Bose FM. Kaze rero mwese mu bigana byo kuri no saha aho no kuri site yacu internet mushobora kuronka yandi makuru ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
radio Ijwi rya Amerika. Buno ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda, kuva mu ntango z'ukwezi guheze ku munani, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama muri icyo gihugu zaratanguye guhabwa ibicanwa bigezweho by'umwuka ya gaz wa gaz. Izo mpunzi zisaba ishira mu muzamakungu ONU igisata cyaca HCR kunyarutsa kugira bose bashikigwe ni mu gihe atanica gatatu kirahabwa izo gaz. Muri iyo nkambi hasanzwe hari ikibazo gikomeye cy'inkwi zo gucana, aho bamwe bavuga ko barara ubusa kandi bafise ibyo kurya yamara bakabura ibicanwa byo kubitekesha. Mugenzi wacu Pierre Claver aratubwira ibindi.
Imijyango ibiri cyangwa itatu y'abantu 12 isangira gaz imwe. Umujyango umwe uratangura ugateka uhejeje ugahubundi gushika bose batetse ibyo bafungura ku murango cyangwa imijoro. Uko gusangira gaze ishiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryazitanze rivuga ko ari mu ntumbero yuko bose bakwigwa, ndetse yakongerekana n'urugero rwo gufashanya, gukundana no kubana neza mu miryango. Yamara impunzi zimaze guhabwa ayo magaze zibona ko gusangira gaze imwe ku miryango ine bigoye.
Ikibazo cy'amagaze kirahari, baratanze amagaze ariko gaze zihari ni ntoya, ku buryo usanga inzu imwe y'imiryango ine basangira gaze imwe. Iyo gaze imwe ugasanga biragoye kubikoresha, kuko umuntu atanguye guteka nka saa mbiri, uwundi kugira bashikirwe ya miryango ine y'inzu irangire usanga bifashe ikiringo cy'amasaha 4-5. Biragoye kabisa, turasaba bongereza amagaze n'imiburiburi umuryango wose uronke.
Ni ukuvuga inzu ishobora kuba ifise gaze imwe, kandi hari igihe iba irimwo imiryango nk'itatu canke imiryango ibiri, rero gaze iba ari nkeyi nta n'uko iba yuzuye.
Iyindi ntumbero yari yo gukemura ikibazo c'inkwi zikenye cane muri iyo kambi irimwo impunzi zirenga 60,000. Ijwi rya Amerika ryabajije ingene ubwo bukene bw'inkwi bwari bwifashe.
Ikibazo kimeze nabi, ni ukuvuga ngo ubu tutagiye gushakisha higiyo
siva kure. Ubuze ko twagiye mu gitondo ntuje saa 7, twagiye nka saa 10 za mu gitondo, tudukura turunda dushya mu dufuka gutyo ubibona, tugenda nk'ilometero 40, sibyo?
Reka kubera ko ari mbisi turagenda tukarundamo muziko byinshi ugasanga biri gufumbeka. Ubwo tu ni ukuvuga ngo dutetse zirara zirangiye jo nongere subiro gushakisha. Hariho nk'abagomba kugenda bahura n'abayobozi bari yabo mu midugudu ugasanga bari kutumirira nabi ngo turi kwangiriza ibidukikije.
Abana bararara ubusa ko bahora bagenda no mu rufunzo. None ntituryama? Yemwe turaryama, batubwiye ko atankuzi hari. Ubu numva natuye. Unuva nahereye naduze imisozi nayimanutse. Umuntu araheza apfuma agira agakoma abana naho ubugari hari n'igihe bwo napfuba.
Aho uyu mugabo n'umugore babona ko ingorane zikiri zose, kuko na gaze zatanzwe iyo ziheze kugura iyindi bitoroshe kuko ata amafaranga bafise.
Ikibazo c'ibicanwa kirahari cyane, twari tuziho gige gukemuka kubera bari baduhaye amagaze, ariko noneho gaze ntizashoboye gushika ku miryango yose, kandi nizo twarose gushika ubu ntibarashobora gutangura gushira mu macupa kubera izo batanganye zaraheze.
Kubera amagaze ni make, twaronse make, rero nk'ubu benshi gaze yaraheze, nk'ubu turahangayitse cyane ku kibazo cyo gucana. Haraheze nk'ibyumweru nka bitatu, indwi zitatu gaze yarahezemo.
Kuva baziduhaye ntibarazuzuza, ntagiye na kimwe baratwuzuriza, ahubwo tumaze igihe kinini, tumaze ikiringo cy'ukwezi kurenga atagaze dufise, duheruka izo baduhaye ubwa mbere.
Nyene biragorana cyane kubera n'amakara nk'ubu arazimbye cyane, kubera n'abahora bayazana bayakura nko hanze y'inkambi, ubu ntibariko barayazana. Inkwi nyene ntibikunda ko bazingiza ngo tubashe kuronka inkwi tugura. Nk'amafaranga tugiye gutora ubu ngubu y'irasiyo benshi tuzoba buyishure amakara twakoresheje n'inkwi twakoresheje.
Izo gaze zatanguye gutangwa mu ntango z'ukwezi guheze k'umunani. Uyu yizeye ko bizoteba bigakemuka neza kuko bikiri mu ntango. Ahamagarira abasangiye gaze kuyikoresha neza.
Kuko nkanje nk'uwo dufatanije insu arateka, natwe tugafasha agahisha tugafashanya, nanje nkateka. Biza kuba ikibazo ari abantu batumvikana, ariko iyo abantu bumvikana nta kibazo kihari. Hari ushobora kuyisangiza ari umwe yivanye n'imvokanaka, hari nk'abantu baba ibimuga, abashaje batishoboye, cyangwa abagwaye indwara zidakira, nk'abo barazibaha bakazisangiza. Buriya rero intango tubona kibigoye.
Amagaze ya mbere yatanzwe ni bikono 10,500, ayo nta nica gatatu c'impunzi yakwiye. Perezida w'impunzi ziba muri iyo kambi ya Mahama, Pasteur Jean Bosco kwibishatse, arabahumuriza akabasaba kwihangana kuko igikorwa kikiri mu ntango.
Kibazo kirahari ariko si kibazo kinini, kuko ica mbere twari twifuza nuko gaze zari zitegezwe kuboneka mu macupa hafi 10,500 byategerezwa gutangwa mu miryango hafi 7,000 baraye barazironse n'amakominote ko twari twabitegekanije kubatisho cyangwa bagenda n'umuga macupane ku makominote dufise barazironse. Rero gaze twakoresheje ubwa mbere isa niyaheze, ariko turizeye uko rwemeza mirimo bavuganye na UNCR kugira ngo bategerezwe kuduha gaze bariko barabikora, ariko turazi yuko nubwa mbere twe twararindire, ariko turazi ko tugiye kubironka vuba.
Abarundi barenga gato 60,000 bahungiye muri iyo kambi ya Mahama ni baronswa ibicanwa vy'amagazi, kazo baragahengwe kubidukikeje kuko akarere ka Kirehe iyo nkambi irimwo kari kagezaho kagiriza izo mpunzi kuzihungabanya ibidukikije iyo zigiye gusenya mu mashamba. Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Urakoze cyane Pierre Claver. Tukivuga ku mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda, umuryango wunze ubumwe bwa Afrika n'ishami rya ONU igita ku mpunzi HCR, bapfunditse amasezerano yo kwakira impunzi z'abanyafrika baba mu gihugu cya Libya. Leta y'u Rwanda ivuga ko yamaze kwitegura kwakira izo mpunzi, zikazoba zizokwakirwa ahitwa Gashora mu karere ka Bugesera. Leta ivuga ko uzoza mu Rwanda azoba yavyihitiyemo. Turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye tubwira ibindi kuri inkuru. Asumta, izi mpunzi zizoza zivuye muri Libya zingana zite?
Urakoze. Izi mpunzi minisitiri ushinzwe ubutabazi ndetse n'uhagarariye HCR mu Rwanda bavuze ko ku ikubitiro hazaza 500 mu gihe abo leta y'u Rwanda yari yemeye kwakira bari 30,000, ariko minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi akaba yavuze ko ubu biteguye kwakira abantu
abo bantu 500 bitegure kuza mu Rwanda nabazova mu bihe bihugu neza na neza muri Libya niyo bazoba baje bava ariko ni impunzi ziva mu bihe bihugu barazwe.
Urakoze icyo kibazo twakibajije minisitiri aravuga ngo ni abanyafurika gusa nta bafatiwe muri Libya bashaka kujya mu Burayi ntabwo yigeze avuga ngo ni igihugu kininiki ni igihugu kininiki abo rero nibo bavuga ko bagera mu Rwanda nta munsi nabo bavuze ariko baravuga ngo kuva amasezerano yamaze gukinwa yaba uyu munsi yaba ejo bundi barara bazaba bageze mu Rwanda kandi minisitiri yongeraho ko aho bazatiza igashora ubundi cyari kigo cyakiri impunzi by'agateganyo ariko noneho bazakigumamo burundu bakaguma nyine bakibayemo ko harimo gutunganywa mu buryo bwihuse ko igihe cyose baramutse baziye basanga aho kubakirira hatunganye.
Urakoze cyane Assumpta Kaboyu ubandanye dukurikiranira hafi iyo nkuru. Urakoze cyane. Tukivuga ku mpunzi nanone ahandi naho bamwe mu banyeshure bo mu nkambi ya Rusenda biga mu mashure abanza n'ayisumbuye barasaba abayobozi ba HCR kubaha ibikoresho by'ishure kuko bamaze indwi batanguye ishure ariko batafise ivyo bandikamwo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo i Rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo.
Mugiye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bamaze icumweru kirenga batangiye umwaka w'amashuri. Hari abana b'impunzi z'abarundi usanga batonda ku ishuri badafite umwambaro w'ishuri, abandi nabo mu ishuri badafite amakayi yo kwandikaho. Mugihe hari abandi bana bataratangira ishuri kubera bategerejwe kwandikwa n'ishyirahamwe rya Action Aid kugira ngo babone uburenganzira bwo kwiga. Iranzi Muhire yiga mu mwaka wa gatandatu kuri EPSungu aranenga uburyo amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri inkambi yo mu Rusenda arimo ishyirahamwe rya Action Aid yatinze kuba ibikoresho by'ishuri muri uyu mwaka w'ishuri w'2019-2020.
Umunyeshuri wo mu wa gatandatu ugasanga afise nk'ikayimwe ngaho dufise nka matiere zingahe ngaho twokwiga gute ayo dushaka badufashe duronke n'amakayi ntajya bandika abanyeshuri bari mu ishuri ni bakenya kandi hajya bandika abanyeshuri barateba cyane abantu basigaye kuzuba abandi turi ku ishuri abandi ntibarandikwa none ibyo twize bazobimenya gute.
Mushimiyimana Elize nawe yiga kuri EPSungu avuga yuko iwe na bagenzi biwe bibagora kwiga ndetse no gukurikira neza amasomo nta bikoresho by'ishuri bafite.
Twebwe dukanye uniforme tuje ku ishuri ata uniforme dufise batwirukana hageze ku munsi wo kuzana uniforme tuzana uniforme bacha batwirukana ngo tugende kwambara uniforme atazo dufise n'amakaye nawo dufise je nk'ubu fisika yezibire gusa nizo nandikiramo kandi na bike fise turasaba ko muduhe ibikoresho dushaka tukoreramo ibyigwa umwarimu aduha.
Iki kibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri kigaragara kuri aba banyeshuri b'impunzi z'abarundi zo mu nkambi yo mu Rusenda gituma bamwe mu babyeyi binjira mu madeni kugira ngo babone udukayi abana bifashisha mu kwandika. Mu gihe hari abandi babyeyi nabo baha abana amakayi y'umwaka ushize kugira ngo ariyo bandikamo. Mwavita Irene afite abana batatu biga kuri Epe Katungulu.
Abanze bari kugenda ku ishuri kwa nyene nkezo yaraze anturi kibazo cy'ikayi n'ikaramu abana babiri ngo ikayi isigara kwa mwarimu. Nari natoye agakaye agakaramu kari mu nzu kari kahitiye ndakamuhaye ageze ku ishuri azambwira ngo abandi bakamwibye ndamubwira ati byo rero uribaza noneho rero umwana ataza yongera ambwira ikibazo ngo tsikayisigara kwa mwarimu ubundi nawe ati mama ati zeho urazi yuko ntararonka niyo ntondana ndababwira ati ibyo rero ni murindiraho bazobapokereza amakaye niho muzoyironka kuko ubu mu nzu nta kintu usigaranye ayo naronse yarasiyo nari gukura kwa ndabagurikaye n'ikaramu nayatoreye kuriha nta n'ikintu na kimwe nsigaranye mu nzu aho rero numva intuntu n'umubabara kujya nyine bahora badufasa ntibadufase n'ubu bagire vuba bahereza abana ibikoresho by'ishuri kuko mu mazi wazo nta kintu dufise.
Si abanyeshuri bonyine n'ababyeyi bahangayikishijwe n'iki kibazo cy'ibikoresho by'ishuri ahubwo n'abarimu babigisha bahamye yuko iki kibazo cyo gutangira umwaka w'amashuri nta bikoresho abana bafite bibagiraho ingaruka nkuko bitangazwa na mwarimu Misigaro Ja wigisha kuri EPSungu.
Kubera atabikoresho bafise ntabwo bafise bandika nabo dutanga imyimenyerezo kubaho nta kuntu bandika nta mwarimu aza gukosora abana bayanditse bigaca bitugora rero tukaca tubona ko ubumenyi buzoteba kubera ibikoresho bitaraboneka. Haseri kazaga gutanga ibikoresho iteba ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu kandi ahigice cyose kiba cyaheze umwana ataramenya kwandika no gusoma.
Ishyirahamwe rya Action Aid anogera ishinzwe uburezi mu nkambi yo mu Rusenda rivuga yuko rizatanga ibikoresho nyuma y'igikorwa cyo kwandika ndetse no gutanga amajeto ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Urakoze Vedaste. Urwego rushinzwe ubucamanza mu Rwanda RIB rusaba ababa mu karere ka Rusizi kwirinda kugwa mu mutego w'ibyaha by'ubwambuzi bwifashisha ikoranabuhanga. Aratubwira ibindi Temistoka.
Ubwo bukangurambaga ku kurwanya no gukumira ibyaha burimo gukorerwa mu turere dutandukanye tugize intara y'Uburengerazuba buribanda mu mirenge yitaruye imijyi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rukavuga ko ahariho hakunze kugaragara ikibazo cy'abafatirana abaturage bahereye ku kudasobanukirwa bakabambura utwabo bababeshya ko bagiye kubakiza. Ahabwana Mbabazi Modesti, umuvugizi wa RIB, aragaruka ku buryo bimwe muri ibyo byaha bikorwamo.
MTN yamuhisemo yatombeye miliyoni ngo ariko kugira ngo yabone ngo niyohereze 85,000 kugira ngo mufugurire konti yo kuyashyiraho. Ese arakubwira kohereza amafaranga kandi watomboye miliyoni, wamubwiye agafata muri ya yandi watomboye agafungura iyo konti akabona kugushyira hayo mafaranga. Ngo yewe ndo mukozi wa Airtel, twabonye ufite ubutaka bwiza dushobora gushingamo umunara, unakantu gatoya tuzafata iwawe ariko tuzaguha miliyoni 5 kugira ngo tuze tugupimire. Biragusaba kubaza kohereza 250,000 kugira ngo tugure amazutu dushyiramo modoka tubone uburyo tukugeraho. Ari haraguhamara kuri telefone, ntiwigeze umubona mu butaka bwawe, ufashe amafaranga ushyize kuri telefone yawe woherereje umuntu utazi naho uzakura.
By'umwihariko aha mu karere ka Rusizi, ubu bukangurambaga burimo gukorerwa hakunze kugaragara abakora bene ubu bwambuzi biyita abameni, aho babeshya uwo bahamagaye ko batoraguye zahabu hanyuma akaza nk'umuguzi bakamuhangika icyo baba bita zahabu, nyamara ari ikibumbano bakoze mu isima n'umucanga. Aba ni bamwe mu bagiye bafatirwa muri bene ubu bwambuzi mu bihe bitandukanye.
Mfata telefone ngatomboza amamero, nkareba muri mobile money nkareba yitwa nde, nkamunza namuhamagara nkamubwira amazina yati runakuraho, noneho yamara kunyita nkamubwira ati ngiye hari ibintu nabonye ndimo ndacukura ndimo ndabumba. Yabyumva rero akambwira ati ngaho reka nkohereze itike uzabizana, ariko ntago mba munsi nawe ntagabanza.
Umwe yaraje aduha 90,000 arakijyana, undi araza duha 75,000 arakijyana. Yakijyanye kubera ko ayo mafaranga bagusigiye ni amafaranga y'avance agenda avuga ko azakuzanira, ndi yagezeho agasanga nyine atari ikintu basi ubwo biba bihuye nasi byamugarura. Nta n'umuntu ubundi tujyana tuhamagara winaha n'icyangwa ngo ntawe nge ndawe nahamagara. Nagiye nkubwira ati i Kigali umeze gute, ukambwira ati ntabwo ndi i Kigali ndi i Rusizi. Ubwo rero ugahita mbyumva nkakwihorera.
Ubusanzwe ibi byaha by'ubwambuzi bushukana aha mu Rwanda bihanishwa igihano gishobora no kugera ku myaka 5 y'igifungo. Nyamara abaturage bakunze kumvikana binubira ko hari abafatirwa muri bene ibyo byaha bagezwe mu nzego zishinzwe kubakurikirana bakarekurwa bidateye kabiri. Aho uyu muvugizi wa RIB akavuga ko ibikorwa byose haba harebwe ku biteganywa n'amategeko.
Uko abantu baregwa hakorwa iperereza bakashaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura, hanyuma umugenzacyaha agafata icyemezo cyo gufata umuntu kubera amakuru yatanzwe, ariko yamara gusuzumwa bagasanga amakuru mu by'ukuri adafatika, cyangwa yaba anafatika agakurwa dosiye igashyirizwa umushinjacyaha, umushinjacyaha ashingiye ku biteganywa n'amategeko akaba yamushyikiriza urukiko afunze, cyangwa akamufungura dosiye ikaregerwa urukiko wa muntu adafunze. Kuko ihame ntabwo ari ugufunga, ahubwo ni ugukurikirana umuntu wakoze icyaha.
Imibare iheruka gushyirwa hanze n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka igaragaza ko umwaka ushize wa 2018 wasize abaturarwanda bahombye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 6 biturutse kuri bene ibyo byaha by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyaha byagaragaye cyane muri iki cyiciro bikaba ari iby'abiyitirira inzego badakorera cyangwa se ibyo badakora bagamije kwambura abaturage. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda rugasaba abaturage kuba maso, kuko uko iterambere mu ikoranabuhanga rigenda ryiyongera ariko n'abarikoresha mu buryo bw'ubujura n'uburiganya biyongera haba mu gihugu n'ahandi ku isi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Umurundi yitwa Yves Rumuri ni umuhinga mu koranabuhanga hazwi ku rwego mpuzamahanga. Yakoze application yitwa Call Home, yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu Bwongereza.
Igitekerezo cyo gukora Call Home caje igihe nari umunyeshure nifuza guhamagara mu rugo ariko mbona bizimvye. Mu nyuma niyumvira gushyiraho ibyo bita server mu Gifaransa. Inyuma yaho mpava nibaza yuko byafasha Abarundi bigafasha n'Abanyafurika, niho niyumviriye gukora iyo application Call Home. Dushobora gufatanya twese dukoresheje ibiciro bitonya noneho tukagumana nabiwacu iyo turi hose makungu.
None se ko hari nabandi babikoze mbere bakubanjirije abantu bajya mu maduka ho batuye bakagura amakarita bagahamagara kandi ku giciro giciriritse, wowe akarusho kawe nakaye?
Jewe akarusho kiwanje nuko mba muri Europe, mba mu Faransa, nkungera nkabanzi na Afrika, ndu Murundi, navukiye mu Burundi nakuriye mu Burundi. Hanyuma jewe icyo nakoze akarusho gafise ka Colombe uravye zindi, nuko ngira ama contra naba operateur bari mu bihugu. Ni kuvuga nk'ubu ngubu dufise contract na entreprise yo muri Congo Brazzaville, ari ishobora gutanga iyo communication bihendutse.
Ariko se ko ujya guhanga iyo application waruhereye ko wowe utashobraga guhamagara iwanyu bitaguhenze, nkaba numva warabihise ubijyana muri Congo Brazzaville n'ahandi utabanje kubijyana mu Burundi iwanyu. None hamagara iwanyu, ni hamagara Congo cyangwa ni hamagara Burundi?
Guhamagara uciye kuri call home naho duca muri Brazzaville birahendutse kuruta guhamagara uvuye mu Bufaransa canke muri Amerika ugiye mu Burundi. Ni kuvuga yuko muri ico gihe nari kurondera ico no kwita aba partenaire naronse abambere naronse nabo muri Congo, mugabo nabo muri no muri Afrika, mu Burundi. Mu Burundi umuhamagarayo ku giciro giciriritse kingana n'amasanti 25 y'amadolari, kandi abandi bakoresha ku masanti bashika 45 kugera kuri 60.
Nagira ngo umbwire nkanje ndi umuturage mu mitumba yahariya muri Cankuzo, iyo hamagari wanyu imari iki mu buzima bwanjye bwa minsi yose?
Hamagari wanyu ifise imice itatu. Hamagari wanyu hariho umuce wo guhamagara, gufata gushiramo amayinite ugahamagara, hakabamwo no gushiramwo amayinite nono ukayarungikira uyundi ugasharija ico no kwita telefone y'umuntu ari mu Cankuzo. Nono tukaba turiko turategura nakandi karusho kuko umuntu ari mu Cankuzo, umuntu yashobora kumurungikira amafaranga akayatora mu ntoke biciye kuri call home. Nivyo nakwita yuko amayinite umuntu azoyafata hanyuma akayakoza icyo ashaka, ni ukuvuga akayahamagaza abishatse canke akayasharijira uyundi mu mayinite canke akayarungikira umuntu uyo muntu akayatoramo amafaranga canke akayaguramo umuceri canke akayaguramo ibyo yifuza, ari kurihira ishuri umwana, ari kurihira ibitaro.
None jewe nimba ndi umurimyi nkaba nshaka kukoresha ubwo bucabwenge bwawe bwahamagara iwanyu, amafaranga yanjye nzayashyiraho nte? Nimba ngurishije umuceri wanjye cyangwa amamesa yanjye nzayakuramo amafaranga gute? Nyashyireho gute? Nibyo ngerageje gushaka kumva.
Yego, urumva noneho kuva mu kwezi kwa 12 tuzoba dufise aba agent mu Burundi bwose. Abo ba agent nibo umuntu azofata agahereza amafaranga noneho agasharija ikonte ye ya call home. Nyuma iyo konte ya call home amafaranga yiwe azaja ko agiye ko noneho agende kuyakoza icyo ashaka. Ayo mafaranga azoba ari ayiwe, ashaka azonayakonsulta akayareba akavuga ati mfise ibihumbi 10, n'ejo nari mfite ibihumbi 10, ninabanaguzemo ifana, ninabanaguzemo umuceri, noneho hasigaye ibihumbi 8 cyangwa hasigaye ibihumbi 7500.
Yves Rumuri, ufatwa nk'umwe mu Barundi b'icyitegererezo, uyu mushinga wawe wahamagari wanyu ubona uzagira ruhare ki mu iterambere ry'Uburundi?
Kuri jewe umushinga wa Colhom wari uwo gufata Abarundi mbese n'Abanyafrika kubakura ahantu ho kwiyumvira ati mbega icyo dukoresha amafaranga dufise, icyo dukoresha ubutunzi dufise, ntidushobora kubikoresha mu mayinite. Icyo nifuza nuko ejo muri Afrika atamuntu yoba kigendesha amafaranga mu ntoke mu mufuko, kugira ngo noneho bigabanye ubusuma, byongere bigabanye no kuriha kwishura kuri kwishura ivyo bita kwishura kuri kese iyo umuntu agiye gusuma ikintu. Nyene ibutika akamenya ati jewe ama ikonte yanje ya call home iri kwa amafaranga ashobora kuja kuyatora muri bank, noneho bikagabanya n'ingorane ziri hagati y'umukoresha n'ubukora mu butike.
Yves Rumudi, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro k'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Finished.
aho ni naho doreje ibiganiro byo kuri no saha mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese.